Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu zoba mukeya gose kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubuhaguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima.
Uyu ni umwe mu barimyi b'igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Kirundo turi mu Burundi bavuga ko biteze umwimbu udashemeye umuceri kubera agakoko kateye imyonga yabo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako nabanza nkababwira muri make imbere yo kugaruka kuri iyo nkurunce ku masonga n'izindi ndabafitiye ku makuru y'igihugu cya Somalia. Mohamed Abdullahi Mohamed kuva ku mugoroba wo ku munsi wa Mungu ahanzwe n'abashingamateka badashima politike yiwe bamusaba mbere gutanga imihoho ivyasabwe na 92 ku bashingamateka 275 bagize inama nshingamateka ya Somalia. Abashingamateka bamwagiriza kutubahiriza ibwirizwa nshingiro mu kugiranira imibonano mwibanga n'imihugu bibanye arivyo Ethiopia na Eritrea ku gutunganya ibivuko mu gushira kumwe ivyo bihugu bitatu nk'uko urwandiko rw'abashingamateka rusaba ko atanga imihoho rubisigura. Kuva mu kwezi kwa 11 uwo mukuru w'igihugu akunze gutazigwa Farmojo yarabonanye na bagenzi we ba Eritrea nuwa Ethiopia mushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed mu mubonano udasanzwe wabereye mu buraruko bwa Ethiopia wari utumbereye gukomeza umugambi wabo wo gukorera hamwe mu guteza imbere ubutunzi hagati y'igihugu vyabo kugira ngo bisabwe n'abashingamateka bishirwe mu ngiro bitegerezwa gushigikirwa na babiri vya gatatu vy'abashingamateka ba Somalia no kuvuga 184. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari aciye ubugufi ejo kandi asa n'uwihagaze ko igihe ariko ashikiriza ijambo ku gihugu bwa mbere ku myiyerekano imaze iminsi ibera Paris. Yagize ati "Ndugure twa Mugina ndemeye uruhara rwanje mu byabaye nshobora kuba hari abo amajambo yanje yababaje ndugaye twa Mugina." Ivyo Macron yabishikirije yemera kandi ko itegeko ryo kuduza amatagisi itabaye ingingo nziza ariko Emmanuel Macron ze ko iryo shavu rimaze indwizi itatu ari ingaruka ku bibazo abanyagihugu bari bamaranye imyaka 40 cyane cyane abataba mu bisagara. Perezida Macron yavuze ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bigeramiye ubutunzi hamwe n'imibano y'abanyagihugu. Iyo myerekano yasize amabarabara yo kumugwa mukuru Paris hamwe no mu bisagara bikomakomeye imisaka abantu ibihumbi amajana ane n'amajana atanu barahagaritswe kuva iyo myerekano itangura. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 55 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Mushobora kutwumva kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva ku munsi wa Mungu impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda iziriko ziribuka babo bahitanye n'ubwicanyi bwakozwe mu gisagara cha Bujumbura ku magerekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 mu 2015. Turabigaruka ko handi hata ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Kirundo aho abarimyi b'umuceri bo mu mwonga wa Nyavyamo mu ntara ya Kirundo bavuga ko biteze umwimbu udashemeye w'umwirima riheruka agakoko kajya umuceri guhera ku mizi niko kabangamiye ico gitegwa muri yo mwunga watunganijwe kijambere ku miliyari zijika 15 mafaranga y'amarundi ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Bujumbura mu Kirundo muri Ntunga Jean Bosco Ndarurinze
umwunga w'anyavyamo uri hagati y'amakomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo ku mwanya wa mbere woguruye cyese n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze gutunganywa ku mahegitari angana amajana 538 buri gihe umuceri urimwe abahinga mu burimyi bw'ico gitegwa bari mu batunganije uwo mwunga baharura ko ushobora gutanga amatoni arenga 5000 ugashobora kurimwa kabiri mu mwaka uno munsi abanyagihugu barimira muri uwo mwunga bavuga ko umwimbu biteze ushobora kutaba mwiza vyose biterwa n'agakoko kabangamiye ico gitegwa
duteganya umwimbu ubu ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu zoba mukeya gose ego umwimbu ntushobora kuba cyane kuko beshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko nubu haguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima mwi zone igira gatanu naho beshi bararimye ntakora kondo bakorera ko nta muceri urimo gakoko akoko kitwa ntakora kondo kandi rero gatwaye nko kumusoza ntakora kondo iraguruka
urabona ntakora kondo uteye umuceri irariri uteye umuceri irariri nta muntu azikintu bipako nubukoko nyene buri mu fyondo kandi burafise amababa
abarimyi barasigura ingene ako gakoko karya ico gitego
kajya mu mizi hagahitanye imizi umuceri ukacyawuma
ryo muceri yinjira mu gishitsi irarya n'ubu turiko turabagara dusanga imizi cikaguritse ntaca nimbagura kuko ajeho numvume byarandiye n'umutima ntaca ndagafata ntaca ndagacizo se ntaca ntishira mu ishashi kujyanze ndatorera ndabitora karya imizi yose kagacagagura umuceri cawumuhagaze
umuti barangiwe n'abajejwe uburimyi warakoreshejwe yamara bene kubukoresha bavuga ko atacu uriko urafasha cyane ari nako kurondera ubundi buryo bwo guhangana nako gakoko
bose bakagipi bagapima ubwo bukoko bakareba iki umuti wo buronka mugabo nta muti hari okay haba hari umuti hariho umuntu uzenye mu tegetse mwari ngaho mwonga yabo urumuturo uhari aba yarabwihishe wewe warakoragerageza bikanka imitazanye yose nta numukica hubwo umugambi batoye no kubutora bakabushira mu mashashe bagashira hahe naho bukapfa
uko nabibona beshe baratora bakadarashira mu dushashi badutoranya duko kadushira mu dushashi kagasanga nk'umuntu yisida nko kudutora araheza karo muga nk'uwarekeranye nyene tibizova harumene nakaguma nkameza ngaha mu barabara nyene
kiretse ako gakoko kabangamiye igitegwa cy'umuceri muri uwo mwonga ibanki ya Afrika ijeje iterambere yatanze uburyo bwo gutunganya ifata nk'uwa mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko uyu mukenyezi we ashikiriza n'indi ngorane ishobora kubuza umwimbu mu gice kitari gito muri uwo mwonga
urabona nivyo wibonera urabona nka wahusanga hameze neza hambaye none urabona kimirima yose bigaragara kubera iki ni ibintu bibiri icambere ni ntakora kondo ni duteye kuje ikigira kabiri batubwira ko ari uburimbi ngo rwabutegwa n'amazi ashushe atavamwo kuko ayo mazi ntagira yaja ntamanuka ntatemba ntagira gute aguma aho nyene mu ndimiro turafise umwohero rero ngahajya batakoze amazi agumamwo nk'uburuzuye amazi yabuze yaja acagumyamwo ngaho nyene ashushe umuceri cawuma wowe
ubuyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo usigura ko ako gakoko gatuzwa nuko abakorera muri uwo mwonga barimiye rimwe bose ibyo bigatuma kabura ibigunda n'ibishanga by'urudengeri kabandanya kurondokeramwo abarimyi basabwa kurimira ku gihe kimwe bakabandanya banakoresha n'umuti barangiwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi kurimira rimwe uwo mwonga mushasha bizotuma ugenda urakamuka buke buke ako gakoko nako kakazoca kagenda kazimangana buke buke ubwo buyobozi bumenyesha ko amazi yireka azohabwa inzira mu gice kigira kabiri cyo gutunganya uwo mwonga mu mugambi bise Patareb mu Kirundo muraruko rw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye mu Rwanda naye impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kuva ku munsi wa Mungu ziriko ziribuka ubwicanyi bwabaye mu gisagara ca Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 hari muri 2015 ico gihe igisirikare cavuze ko cisha abantu hafi 90 gisigura ko barabagizi ba nabi bari bateye amakambi atatu ya gisirikare Butare yamara abarutse ubwo bwicanyi bavuga ko hishwe urwaruka rurenga 200 abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero ibyabo navyemeza ko abishwe basanzwe mu mazu no mu makartie babamwo ibujumbura mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru atubandanirize ino nkuru ahereye kutwibutsa ibyabo matariki
Hari kwa gatanu ku mugoroba itariki 11 nabukeye kwa gatandatu itariki 12 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2015 mu mvura nyinshi rutavana ko mu gisagara cha Bujumbura aho humvikana inkoho nyinshi zahitanye n'abantu benshi ni gihe ntibagegwa ku barundi batari bake bamwe mbere bafata iyo minsi nk'iminsi mibi nk'uyu musore yahunze ahejeje kuroko ku bwicanyi bwabaye kuri iyo minsi
na matariki ya mbere ya mabi abera mabi igihugu cacu no munsi mubi kubera binyibutsa incuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura bandi barabanyuruza gushika nino saha tutabonye ibiziga tutabonye naho barabahanze ni tariki na jewe nari maze imisi ibiri ndiko ndahunga bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera documentation yari yaje kumfata inyagiriza yuko no bankorana ngo nimigwigwana bahiga kunyica ariko Imana irakenga ariko aho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twa dufunganye mu nzu twarimwo turenga nka 10 jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yo kuba turi bazimo no munsi
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspard Baratuza yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu 89 abarenga 40 barafatwa mpiri ibigwanisho bitari bike birafatwa Baratuza yemanze ko abo bari mu bagwanyi bari bataye amakambi ya gisirikare 3 ari mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda yamara abatari bake bagwiriyemo abarokotse hamwe n'abanyagisagara cha Bujumbura bavuze ko hishwe abarenga 200 bagizwe no gwaruka abandi batamenyekanye gitegiri baborigwa irengero abandi barafungwa uyu musore ati nahaburiye incuti nyinshi bamwe bakuwe mu mazu abandi basanzwe mu makaritie babamwo abandi nabo ku kazi amakaritie yabangamiwe cyane ni Musaga Nyakabiga Jabe na Cibitoke uwo musore yamirira kure imvo yatanzwe n'igisirikare ati nyabona bacu bazize ko biyamirije kirengo ca 3 c'umukuru w'igihugu ahari
hariho abantu twiganye aho twakuranye abo twaratugirana sporo beshi bishwe abandi nabo twumva ngo bafashwe ariho kugera ubutazi irengero ryabo hariho nabandi bafunzwe uyu munsi rero kabaye akajyo ko kuja hamwe turaba batapfuye turabe nabasigaye hamba twibuke abo bafunzwe dusaba mbere yuko aho bari borema turacariho abapfuye barapfuye
impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyane cyane mu gisagara cha Kigali na Nyamata zafashe iminsi 3 yo kwibuka bahitanywe nubwo bwicanye Icyo gihe cyo kwibuka bagitanguriye ku rugendo hamwe n'inkino harimo ubwo umupira w'amaguru kuva kuri uyu wa Mungu utwara komite y'impunzi Patrice Ntadohoka avuga ko ari gihe cyo kwibuka ugwaruka gw'inzira karengane gwishwe bunyamaswa
ubwicanyi budasanzwe ntibusa nubwo bwabaye kuzindi tariki kuko hafuye ugwaruka gwishi cyane mu makaritie menshi ari n'abatashobora guhamba niteka ni benshi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye bwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakora amazuba bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo vya misi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babiciye rimwe babikira mu quartier yose kandi babica baravye ko ari bakiri nabato bakaraba nuko namakaritie babamwe murazi yuko bagiye baratora makaritie mwamwe
komite y'impunzi menyesha ko bitebe bitebuke abakoze ubwo bwicanyi bazokubitwa intaye mu gahanga
Jeni baze ko bisa n'ivyatanguye kuko hariho abajejwe kubikurikirana izo dosiye amadosiye amwe amwe barajanyira he hasigaye ku mitahe isohoka kandi nibaze ko batokwijajara
ahamagarizo mpunzi kuja hamwe zigafatana munda no kwitegurira gutahuka ico bikoze Ntadohoka avuga ko uko gutahuka atari kwita bakamo ko mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adayengeshanya guhamagarira impunzi gutaha kuko izo mpunzi zivuga ko abogenda muri ubwo buryo bohava bameregwa nabi
je nako kamwe nako ndumva ahubwo aguma tu arunga ikimitaha yo gufata abari mu buhungiro urumva se gutaha uboshe se gutaha twe twifuza ko twotaha niteka harahe naho azozuwunda twumva canke akabimwumvisha ko gutaha mu gihugu cabo biba bikenewe kandi atanya gufananya gukira igihugu cacu n'u Burundi abarundi bahunze bakashira ku ruhande bibi batandukanye kugira bumve yuko igikogonya mukuru cimirije ari uko twotaha
igihe cy'icyunamo no kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kw'12 umwaka w'ibihumbi 2015 kizasozegwa kuri uyu wa kabiri ahatekanijwe inkuka y'imisa yo gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye. Murumvise rero yuko biza gusozegwa kuri uno munsi wa kabiri, turaza kuraba uko biriko biragenda. Bikunze ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara tuzobabwire ivyavugiwe muri iyo misa. Mu kanya duca tuja ku kiyago c'abanyedini.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
No musimuki ya gucha banyedini mugenzi wacu Diane Ibujumbura hari aragaruka ku ruhara rw'imiryango ingo amadini n'amasengero mu kubumbatira ikibano ciza n'amahoro. Reka tumuhikaze atangura tubwira abatumire bari kumwe.
Patri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Paul Ngarambe umwigisha mu makaminuza nibutse ko yakoze no mu gisata cishiramwe mpuzamakungu citaho inyigisho n'imico UNESCO. Namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ego turi kumwe kandi na Imam Bukuru Eli Rafal umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam. Namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje nyakuru munyesha makuru.
Ego ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku Ijwi rya Amerika. Tubibutsa yuko tuza kuvuga kubijanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mu gihugu. Duhere kuri mwebwe Paul Ngarambe, mbega imiryango irafise icishobora guterera mu gukomeza iyo mibano canke hari izindi nzego zikwiye gukomeza uwo mubano?
Imiryango irafise iciterera gose kandi kubwanje numva cyozo bwa mbere naho hariho izindi nzego izo nago zikaba nk'ibijanye no kurera abana bakaja mu mashuri bakagera gute. Hariho hejuru inzego zo muri leta ariko bwa mbere na mbere imiryango, kuko imiryango ababyeyi nibo bahereza ikintu abana babo bakiri bato, kandi abana bakumviriza, abana bakagira indero, abana rero bagakura neza. Icyo rero imiryango itanga ni ikintu gihambaye cyane gose, numva ari cyo cyotangura.
Ego icyo kintu icyo imiryango ishobora gutanga mwebwe muri mu masengero no madini hari intererano yanyu kugira ngo bashobore kukironka? Patri Pierre, imiryango muyifasha gute?
Ego murakoze cyane. Twebwe duca tuduga mu ntango ya vyose. Imana iremye umuntu, yaremye umugabo n'umugore, kirabahezagira ibabwira iti gende mugwire murondoke. Umubano wa mbere Imana yashimye ni umubano utangurana n'uwo mugabo n'umugore. Iyo rero uwo mugabo agiye kugira ubwo bugeni ari umuntu mwiza muzima, kabugirana n'umwigema ari umuntu mwiza muzima, umubano wabo uca uba umubano urimo ibyo Imana ishaka. Ibyo navyo n'urukundo n'amahoro n'umwumvikano. Uwo mubano rero wa mbere ni uheze ugahura n'iyindi mibano ku bantu bagira ubugeni bagahava baja hamwe, rero niwo bahava bagira igihugu, bahava bagira na eklezia. Iyo rero muri ugo rugo muri uwo mubano ari byiza, nibikurikira bica biba byiza.
Ego mubafasha gute?
Ingene twebwe tubafasha nko muri eklezia katolika, turafasha abo bitegurira kugira ubugeni, tugafasha umuntu kubanza kuzirikana umuhamagaro w'umuntu n'icyari cy'umuntu. Umuntu amaze kwitahura amakazirikana n'ibanga agomba kwinjiramo n'icyo banga rizo musaba. Ibyo bamaze kubitahura tubategura baje kubaka, bamaze kubaka turaheza rero tugace tubaherekeza. Hari inyigisho zigenda zitangwa ingene umugabo n'umugore bakirana mu budasa bwabo, bakirana mu bibatandukanya, n'ikibanza baca baha Imana kugira umubano wabo urangwemo urukundo n'amahoro n'umwumvikano n'ikigongwe n'ibindi byinshi.
Ego Imam, mwebwe mu idini rya Islam namwe murafise uko mubafasha ko baba bafise n'imiryango ahubwo umengo myinshi mwebwe?
Yegome cyane. Ubujya nk'uko padiri yabivuze, ibintu byose bihera muku ukuntu amadini atunganiriza abantu babagiye kugushinga ingo zabo iyo rugo rwabo ba barutunganije neza byose bigenda neza uko twebwe dusanzwe tubatunganiriza nyene ntisimpavanja kure ya padiri ni inyigisho tubanza kubaha imbere yuko bagira ubwo bugeni naho uwo bari umuryango wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu mbere ndetse n'uwa kane kuko zose ziguma zitwingo hanyuma tukaca tukabereka ico imana ibivuga ko n'iki imana ibashaka ko akaba ari byo bazogendera mu gorogo rwabo hanyuma iyo bamaze kubitahura rero naho tuca tubabwira ati uburo murashobora kuza kwabirana mugende mu bigendere uwo mwumvikano wanyu nimwagufasha nimwagufata nka nkama ikaba inkingi itanyiganyizwa y'umurugo rwanyu na nkeka byose bizogenda neza ni gwa rukundo ni kwa kumvikana muri byose nkuko umufasoni abafise uburenganzira nawe bwo gutahura mu rugo nico kimwe kandi n'umugabo nawe kandi afise uburenganzira bwiwe bose bagategereza guhuriza hamwe ico imana yabahaye hanyuma byose bigaca bigenda neza
birazwi yuko musanzwe mu banyigisho gihe bagomba batangure kubaka izabo bagomba babubaka izongo murabaherekeza kumenga ibintu burya bujya gukomera ruko bamaze igihe mu rugo bamaze nokuronka n'abana
yo mwisanzwe tutabaherekeje ico imana yadushinze twa turiko turagikora nabi kubera ntibisigura ko bahejeje kugira ubwo bugeni ko muca mwigira ku ruhande ati mwebwe turahejeje kubaramura nkuko menga n'inzu wubatse ukacishira ngaho suko bigenda tubaherekeza mu nyigisho za misi yose tukabereka tuti ikintu ca mbere gikenewe mu rugo kubera burya nibiragoye cyane ngo abantu babane nk'abamarayika kwe twese tuguma turabantu turabereka ati ikintu cya mbere gikenewe mu rugo ni kiyago ikiyago burya niwo mushinge w'ibintu byose byaba ibifatiye ku ruhara rw'umwe wari we wese cyangwa ko bifatiye ku butunzi ibyo byose biza guca mu kiyago kugera bishobore kugenda neza icyo rero ni inyigisho za misi yose twamiza ko gushika aho Imana ishakiye ati mwe nimutandukane nayo ntitwovuga ko ari igikorwa dukora bataratangura kwabirana ahubwo twamiza ko bahejeje kwabirana ahubwo banashaka niho kiba ari igikorwa gikomeye burya ubugeni n'ishure profesere arabizi cyane gose ubugeni n'ishure kandi iyo dutangura kugira iki kubaha ama diplome impuye ibyo twakwita impapuro z'umutsindo hanyuma bakagenda kwiga hanyuma kandi rero burya benshi byo bagoye iyo haba impapuro z'umutsindo bazironka ariko abanje kuza kuyiga kubera ntabyo boshoboye nico gitomo kubigisha twamiza ko tiza impapuro z'umutsindo nyabona mwaronka muraraba muzigume muzifise muraba muzigume muzigendera muzikoresha igikorwa mwazironkeye
mugabo rero aha mu Burundi hariho ukuntu umwana atanguye gukura hariho ibintu imenga mu mico yacu abarundi tudakunda kuvuga cyane kandi mugabo kwisuzugura kumbure nuko duteye mu migenzo yacu muri kamere yacu y'abarundi ibyo rero birakenewe yuko hari ahantu bivugirwa nk'ibintu bijanye n'ingene umwigeme ariko arakura umuhungu ariko arakura nakiri umwana ndise wa wundi ubwira umukankamira muraganira kuko nawe ariko arakura buhoro abarundi rero ibyo ntidukunda kubiganira gose ibyo rero nibyo bibuza kuja mu mashuri ubu rero turayafise mu mashuri rero bakamenya yuko kugira ngo bafashe ubwo gwaruka bakirwaruka bakira abana kumenya ibibarindiriye muri kazoza kuko nabo bazubaka imiryango cyane bazoza kwibera imana bazinjira mu madini nyine mugabo babisigurirwe neza bagire n'ico bonyene babiterereye nka jewe nihaye kwa karorero jewe nk'ibyo ndiko ndavuga nabisiguriwe ngifise imyaka 10 nari nkiri umwana gose n'ugo twenga twaratwenga tuti iyo mvugo padre ari kukoresha siyo mugabo tukabona yuko imenga ibyo avuga nibyo mu nyuma byaradufacije cyane gose mugabo muri iki gere kambe ndagumije ngaha kugira ngo tubanze tuganire n'abandi tuganire mugabo je byarafashije gose kuba nayo si cyo kiganiro ibyo biganiro nkiri umwana mutoya
ibiganiro bijanye n'ingene umubiri wanyu ugenda
uhinduka umubiri kurakura ingene nanje nshobora kuzo kuzoja mu byo kurondoka ingene umukobwa yiyumva ingene je umuhungu niyumva ingene bigenda mu bubakanye ibyo twamye tuvuga ibyo gose umwana kabisigurirwa akiri umwana atari yumva mubasha bwo kugera mwene nibyo agasigurirwa neza kandi agasigurirwa ibijanye n'idini ibijanye gusoneranira ibijanye kubaha imana mabwirizwa y'imana akabisigurirwa akiri umwana mutoya ku rugero abagezeko
ego mbega musanzwe ingorane hajya nyamukuru muzikunze kwibonekeza mu ngo mwebwe musigura ko zoba ziva kuki
babivuze aba imam na museserdoti aho ziva no kutavugana mu muryango hagize akantu kingorane kandi kamakashitse nkuko imam yabivuze turi kuri igisi nitaraba marayika turi kuri igisi ntituri ibiti ntituri amabuye turabantu abantu rero haraho kaducamwo tukavuga ikintu kitabereye neza kumbure tukandatiri mu tundi muntu ibyo rero uwo twubakanye n'ukubivugana gose tukabiha ikiyago kandi ntituvugire hejuru ngo tukavuga duhanahana ijambo kugira ngo tujye twumvikana hari aho byoshika twebwe turi babiri ntibidukundire tugasaba uwundi muntu akaza kudufasha kumbure imama akaza kudufasha kumbure pasitori akaza canye musasiri akaza bivana n'ibyo twebwe nyene twemera
nyina misi hariwe kugwanya amabekore gumukenyezi mu masengero ivyo muhora mubikorera ko mukabishira imbere ko biri mu bizana injyane muntu ze mungo
burya nk'abamenyesha mana turindiriye kwico kiringo kigera twosanga ibyo duhamagara gukora tutari ko turabikora neza cyane gose ibi ubwo tuvyamamwo tukaguma tubikinga kurushaho burya umukenyezi ni ishure ryiza cyane iyo ryafashwe neza niryo shure naho mu padiri yavuze ati
umukenyezi mugeranije n'ishure kurinde yiga iryo shure
mu kibano muri rusangi kubera iyo umukenyezi abaye mwiza cyane
uvuga abandi niwe bigirako
ego ni kibano kigenda neza mugabo umukenyezi kandi abaye mubi cyane gose ni kibano kigenda nabi twebwe rero nk'abaserukira abandi mu byo kumenyesha kumenyesha amategeko n'amabwirizwa y'Imana dufata ko umukenyezi ayo mabi yose yoza kumukinyiza canke se yoza kumufata nabi ayo se tutegerezwa kuyigeza inyuma tutarindiriye ica kiringo wabuvuze ati cyo bagisanzwe kihari mu gihugu canke wanashaka ku isi yose ngo cahariwe ngo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ibyo nivyo umuntu wese ategereza kubera umukenyezi nta kiringo cyari cyo kumuco cyo guhonyanga amategeko n'amategeko yiwe Imana mushobora byose yaramuhaye uburenganzira ategereza kugira ko wanashaka jewe no kwifashisha Qur'an nko muri Qur'an canke gishize intumwa y'Imana Imana yaratweretse neza ukuntu umufasoni ategerezwa gufatwa neza nizere ko no muri Bibiliya birimo canke wanashaka mu bindi bitabo vyeranda busanga birimo nta hantu na hamwe Imana yigeze yigisha tumukenyezi ni umufata uko nico gituma wanashaka uko kubaho ngira ngo ni vyiza cyane ko umuse ico kiringo carabaye kugira abantu bazaba baravyibuka mugabo cashiriweho bajya abantu ngira ngo bafise agatima ko gufata umukenyezi nkuko menga co bari kidandazwa canke bakamufata nkuko menga ni gikoresho mugabo ku muntu yemera Imana utegeza kumenya yuko umukenyezi igihe cyose umwanya wose isaha yose utegeza kumufata nk'umwami kazi nawe urumunega wiwe ukaba umwami mwubwo bwa Imana yabahaye
reka tubashimire ku ntererano yanyu kumburengera ibijanye n'ingo n'imiryango tuzobigaruka ko nibiherenga ha byose Imam Bukuru Eli Rafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam turabakenguruki
murakoze cyane nyakumenyesha makuru
ego namwebwe Patiri Piansengi yumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bito bakengurukiye
ego nanje ndabakengurukiye cyane
nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha Paul Ngarambe yakoze mu gisata cishiramwe impuzamakungu ego citanyigisho n'imico namwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu
nanje ndabakengurukiye ndabashimira ku ikiganiro mwategekanije kandi kizofasha benshi ndabiyitse
kwibutse abariko baratwumviriza ko mariko mumviriza ijwi rya Amerika twariko turavuga ku ruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu Diane Ndonse na Ndakiremesheje ndabakengurukiye.
rekana twebwe Diane Ndonse tukengurukire twongere dukengurukire nabagenzi bawe batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikire ku bwa Facile Gebehu yarafatikanije na Ingenieur Hadrius twemi na Jeudiane na Hazwe nari kumwe namwe kuri micro twifurize kubandanya muranirwa mu banyu no mu byanyu na programme zitandukanye z'Ijwi rya Amerika tuzongera ejo nkaho twahereye ku mirongo itandukanye ya shortwave canke naho kuri FM kwa twumva muri mu Rwanda mwandanye kugira umunsi mwiza ni radio mukunda Ijwi rya Amerika.